Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Muri kumwe na Fideni Yongabo mu biganiro n'amakuru tubafitiye kuri iyi saha. Dutanguye kubifuriza mwese umunsi mwiza wa Noel. Tubibaza ko mubandanya kuhimbaza neza mu miryango yanyu n'abanyu. Kaze mu biganiro vyacu.
Ndiye muri usangi yacu kwivuza kiratugora bisaba ko umuntu azagenda ibujumbura atunze udafite n'indaro kandi turondera umuganga bikatugora kugira tumutore n'icyo gihe ino nk'aho tuba turi aho usanga ahantu h'amafarumasi iyo imiti adashobora kuyiduha.
Uwo ni Ibrahim barayavuga, umwe mu Barundi bamugariye ku rugamba, avuga ku bibazo byo kwivuza bamugariye ku rugamba bahura navyo. Iyi nkuru n'andi makuru tubafitiye arimwo inkuru yerekeye igice cy'ibohero rikuru ry'Ikigali Nyarugenge ryahiye, turayagaruka ko mu kanya. Amakuru iyo mu karere tubafitiye duhere mu Rwanda, amakuru aturuka i Kigali nuko ibohero rikuru rya Nyarugenge mu gisagara cya Kigali rizwi nka 1930 igice kimwe cyaryo cyahiye. Kuri telefone turi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Eric Bagirubusa. Eric, wiriwe?
Wiriwe neza Fidel.
Boba barashobora kumenya impamvu y'uwo muriro?
Impamvu ntiramenyekana, ariko ni umuriro wadutse ahagana mu masaha 9 n'iminota hafi 20 rengaho gatoya, ku buryo rero itangazamakuru ntabwo ryabashijwe koroherezwa mu myuzo ya mbere twashatse kuhagera. Igipolisi kikadukumira ku buryo naho nubwo baturekuye ntabwo babashije kuduha uburenganzira cyangwa se umwanya uhagije ngo tubirebe. Batujyanye nk'iminota itageze muri 5 bahita badusohora, dufata wenda agafoto ko kugira ngo tuze kugaragaza inkuru, ariko ntabwo babashije kuduha ubwo burenganzira. Nyine gusa warebaga ukabona ingabo hafi ya zose mu mitwe yose kugeza ku barinda umukuru w'igihugu bari bahari, ku buryo rero mu mujyi wa Kigali humvikanye urufaya rw'amasasu barasaga ubwo iyo gereza yashyaga abagororwa cyangwa se abanyurungu bashatse gutoroka. Kugeza ubu rero barabarura batatu, nabo batubwiye ngo bakomeretse, ngo umwe ni wakomeretse mu buryo navuga ngo bukomeye nk'uko babivuga.
Ntabapfuye.
Amakuru twagendaga dushaka guhabwa n'abanyururu, ariko izo nzego z'umutekano zari zakajije umurego ku buryo ntawashoboraga kubegera, bahitaga badukumba. Bavuga ko haba harimo abapfuye nka babiri gutyo, ariko nyine yari inzego z'umutekano yaba na minisitiri w'ubutabera abategetsi hafi ya bose bari bahari, ntabwo babashije kutwemereza ayo makuru twagumye kugira ngo tubimenye tubibabaza, ariko ntabwo babitwemereye.
Inzego rero zijeje umutekano ntacyo zirabivuga ko?
Ziravuga ko zigicukumbura ngo zibashe kumenya icyateye iyi nkongi y'umuriro. Ni igice winjiye muri gereza imbere cyahiye, bavuga ko ngo ni metero 20, ariko nanone ukurikije uburyo ingufu byatwaye kugira ngo bahazimye kandi nabwo twasize hatararangira, wabonaga ko ubwabyo bitari metero 20 kuko byatangiye saa 9 n'iyo minota 20, ko bigeze hafi saa 10 n'igice bakizimya. Byaba byari imodoka bikora ku kibuga cy'indege mu kuzimya umuriro byari byaje babihuruje, wabonaga ko ari ibintu bikomeye. Gusa nyine nk'uko mbikubwira, hari amakuru navuga ngo twabonye igice ku buryo tutavuga ngo bimeze gutyo, uretse kubibona gutyo bitewe n'izo nzego z'umutekano zitabashije kutwemerera kugira ngo tubashe kuba twavugana n'ababibonye cyangwa se ababibonye ba mbere bari kwabo banyururu, ariko nta burenganzira na buke bwari buhari bwo kugira ngo tubashe kuba twabavugisha.
Urakoze, namumenyesha makuru wacu Eric Bagirubusa. Ubandanye ukurikirana iyo nkuru, udushikirize ibizaba byavuyemo bindi bishasha mu makuru ari imbere. Turagushimiye.
Nanjye ndabashimiye.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Burundi, mu gihe abakristo bariko barahimbaza umunsi mukuru wa Noel, abamugariye ku rugamba bari mu bigwati bubakiwe na leta bavuga ko uyu munsi ushise bafise ingorane zidasanzwe. Muri izo ngorane harimo ikibazo cyo kwivuza, icyo gufungura n'ibindi. Ijwi ya Amerika yagendeye bimwe muri ivyo bigwati mu ntara ya Mwaro Makamba na Gitega inkuru yakurikiranywe n'umenyesha makuru wacu Fidele d'Antoine Sabimana
Abo bamugariye ku rugamba bari mu bigwati 12 hirya no hino mu gihugu abo bamugariye ku rugamba bavuga ko ivyo bemerewe na leta ibigwati vyugurugwa bitabaye bikija mu ngiro barayavuga Ibrahim wo mu kigwati ca Zege muri komine ya Gitega avuga ko ikibazo nyamukuru wafise kijanye no kwivuza kuko hagati mu gihugu atabahinga babavura ubumuga basanzwe bagendana bwaturutse ku rugamba
twebwe muri rusangi cyacu kwivuza kiratugora bisaba ko umuntu azagenda ibujumbura atunye adafisa n'indaro kandi turondera muganga bikatugora kugira tumutore mwice gihe ino nkaho tubaturi aho usanga abantu b'amafarmasi imita dasha kuyiduha kubera twatwenge twasenge twivuza ariko abantu bari nk'ibijumbura hehe aho usanga bamanuka ugasanga amabondo kumande yawe rasohotse ugasanga bashaka baronka imiti bitabagoye bisa yuko umuganga mubonana akuvuye gacurondera imiti aho nyene kubera amagara abakugoye urabona ikibuze ibibuze ni byinshi umuntu ashaka kwaje afite kandi ugasanga naho ushikira ntahariho
Nakira murasubire nganzira bushikira mu makambi kubera mutwagwa n'igisirikare.
Urenganzira twa tuvise ariko iyo kambi naho yijamwe ntagitara cyawe kihari ni rasiyo ntaye hari mushe gihe nta ku muntu yacabaho.
Musabika.
Yesu sayo ko botondera ahantu dushikira tuvuye ahantu atarukanye masita atarukanye katwakira ahantu twoshikira bashaho ibikoresho byose tukagira tumanuka dusanga tubisanga uvuye ahandi agashika se ashikira ahantu adasavye ndara.
Sinzi nkayo Egide wo mu kigwati ca mwarati hari yongeye kubukene bw'ibifungurwa n'amakara yo gukinjika bahora bahabwa. Barasaba n'amatongo kugira ngo babishoboye barime
tukiza maya masite baratugiye ko bazoturosa amatongo kugira dushobore kuba toronka aho turima nk'utuboga ego baraturosa umuceri katurosa ibiharage ariko harasabwa utwo tuboga ko turonka turafise abadamu bacu turafise abana bacu bashobora kuba bokora kugira turonke utwo tuboga ikibazo kijanye n'amakara nacyo ne nticoroshe na gato kuko biri no mu biduhanze cyane ubu aciye amezi ashika kuri atatu tutaroswa utwo dukara ivyo bikaca bidutera ingorane ugasanga turabuze ukungene dulondera ifungurwa icyo naco ne nikibazo kitatworoheye
abamugariye ku rugamba bamukigwati cimakamba nabo bavuga ko leta yabemereye ko bazohabwa impapuro zibegurira ayo mazu babamwo ariko amaso yaheze mu nzira barayande Manselme ari muri abo bamukigwati cimakamba
twebwe twaraje baratwimura dukura mu makambi twarimo baza twereka amazu umukuru w'igihugu yatwubakiye aje ko ngaha niwe yatangujwe n'umugambi wo kubaka niwe ashingiye umushinge ngaha aravuga yuko izi nzu abazubakiye abamugariye ku rugamba mu nyuma tumaze kuhashika baratubwira ko azoduha amatitre atwegurira izi nzu twararindiriye amaso yaheze mu nzira tubajije abadukuriye abari imbere bo muri DGS bakoma batubwira ngo niturindire
DGS bisiguriki
DGS nibiro biraba abamugariye ku rugamba ngo byo haraheze umwaka byose bayitubwira kuko urabona umuntu iyo yitavye imana akaba yarafise akaparasera atagiriye karatasi kimwe cyamwerekana kwa hantu ariwe icyo baragasohora umuryango wiwe ko nta kibacemeza kwa ruhantu bahamuharahiwe byo twasaba rero yuko bwo twegura utwo dukaratasi
Colonel Gaspar baratuza umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi no gusubiza mu buzima busanzwe ahoze ku rugamba yatubwiye ku telefone kwico kibaza ariko aragitohoza kugira ngo azotange umuco hanyuma ivyo bigwati vyubakiwe abamugariye ku rugamba bingana 12 mu gihugu cyose vyubatswe na leta y'u Burundi kufashanya ibanki nkuru y'isi bikaba vyakiriye imijyango 150 y'abamugariye ku rugamba ikibumbu mu ntara ya Mwaro hagati mu gihugu Fidele d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Radio Sud America i Washington DC dusubira kubifuriza umunsi mwiza wa Noel mu miryango yanyu no mu banyu bamwe mu batwumviriza abashatse kwifuriza Noel nziza ababo kuri telefone turi kumwe na Ernest Niyikiza Ernest uratwumva Ernest Nitunganeri uratwumva dufise Nitunganeri si Ernest rero Urashobora kwifuriza Noel nziza umuryango n'abanyu.
Yego, aso ndamere ntere kuri mwese nyine mwanyu mwampaye akagiho gutya kugutaza.
Urakoze yari nitunga neri ubundi ari ku telefone ni Meshak nsabiyumva uratwumva
ndabumva
Noel nziza
yego yatwese
wayihimbaje gute
apisi cyane gose mugabo ndashimba ko yajeste mfite amagara meza
urashobora kwifuriza abufise ku mutima kumushaha Noel nziza
ndahereye kuri mwembe mwese
murakoze
n'abagenzi banje bose banyumva n'abarundi barijya no hino iyo bayashyitse ibakomeye kandi bayihimbaje neza nanjye ndabibifurije neza n'ababyeyi banje bose na bene wacu ntabwo nyine nari mfise murakoze
Vianney ndayisenga nawe nyene ari ku telefone yaduteye akamo nawe nziza
eko
wayihimbaje gute
wayihimbaje neza
urashobora kwifuriza Noel nziza
ndashaka kwifuriza umunsi mukuru mwiza niyo urumira ari ngari gitega ndashaka kwifuriza umunsi mukuru mwiza umuryango we wose ari ngari gitega nifuriza umunsi mwiza abantu bose banze mu karere ya Mwaro n'abandi bose bazatwara twigana mu Kibimba nifuriza umunsi mwiza nkuntu nziza Jeremy n'abandi bose banze hanyuma nkasubira kwifuriza umunsi mwiza mwebwe mukora kuri radiyo ya Amerika murakoze
abo rero ni bamwe mu badutega amatwi baduteye akamo ku telefone kugira basangire kwifuriza umunsi mwiza wa Noel ababo n'imiryango yabo Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Amakuru maki mina mbeguri mumaki kudakoma.
Yo, imisi yose nk'aya mango. Sinkakaza. Ndiko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza?
Eh, erega mwarasizwe. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ninyifato ibere imbere y'amatora. Mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza,
ntorere kazoza.
Jerome Niyonzima ndikaze kandi mu kiyago cha politike Ntorere kazoza mwikundira. Muri kino kiganiro turi kumwe n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano Pierre Nkurikiye, ndakuramukije.
Nanje ndakuramukije.
Ku ruhande rw'abahagarariye amashyirahamwe adaharanira ibicaro vya politike, turi kumwe kandi n'urongoye ishyirahamwe Parseme Faustin Ndikumana, ndakuramukije.
Ndabaramukije.
Namahoro.
Namahoro.
Turiko turabira hamwe uruhara rw'ugwaruka mu gutsimbataza umutekano aho rubaye. Mbega mu gutsimbataza umutekano aho babaye, ugwaruka abajeje umutekano murakorana?
Nibyo nkuko mubivuze, mu gutsimbataza amahoro n'umutekano aho umuntu wese aherereye, ugwaruka cyo kimwe n'abarundi bose barakorana n'abajeje umutekano muri cyagi police cyegereye abanyagihugu hoho baravuga neza yuko abanyagihugu muri rusange nubwo gwaruka rurimo aribo ba mbere bakorana n'abajeje umutekano turafite rero kumwe dukorana nabo bantu na cyane cyane biciye muri ya migwi y'amaho ihurikiwemo na bose yo kubungabunga amahoro n'umutekano aho babaherereye. Iyo nawe mukamuhizi ko iri mu gihugu cyose ku rwego rw'ikomine no kumanuka.
None uruhara rw'ugwaruka ruva he rukagarukira hehe ugereranije n'ikibanza cy'igipolisi?
Uruhara rw'ugwaruka sico kimwe no rw'igipolisi namba nk'uko abantu bakunze bamwe batabizi neza bakunze kubivuga. No kuvuga yuko amategeko arasaba umurundi wari wese kugira uruhara mu gubumbatira amahoro n'umutekano haherereye, ariko ayo mategeko nyine aratomora neza uruhara rw'umwe wese. No kuvuga rero nk'abanyagihugu mu bikorwa byo kukinga cyangwa kugwanya mabi cyangwa ibyo byose bishobora guhungabanya umutekano, uruhara rw'umunyagihugu hanini ni gutanga amakuru y'ikintu cyose ababonye giteye amakenga kugira ngo abajejwe umutekano baheze barabe neza kwa ayo makuru ariyo, ama bafate ingingo zibereye z'ubuhinga ari nazo bonyene baca bashyira mu ngiro, kuko ibikorwa by'ubuhinga bisanzwe bikorwa n'abahinga nabo nabo bapolisi mwariko muravuga. Ni ukuvuga rero nta kuvanga ibintu, bamwe bose barafise aho bagarukira.
Umunyagihugu agarukira ku gutanga inkuru akayihereza abajejwe umutekano, iyo bivuze ko
ahanini nico, ariko arashaka no kurenza ngaho no gwa nk'akarorero iyo hariko haraba icaha amategeko ararekurira umunyagihugu ari wese nubwo gwaruka rurimwo kugihagarika no guhagarika uwo ariko aragikora, mugabo bagaca abanyarutsa bakaca bamushikiriza abajejwe umutekano bo basanzwe aribo amategeko asaba gukora ico gikorwa. Na wewe no gwa nk'akarorero nk'ubu usanzwe umuntu ariko arica uwundi ukabishobora kumuhuza, urumva ntiwoheza ngo ureke abandanya mwica ngo nukubera kuko utari umupolisi cyangwa undi musirikare, uraheza ukamubuza ugahagarika icyo cyaha mbere ubishoboye ugaca umufata ariko ugaca umushyira n'ingoga abasanzwe babijejwe aribo igipolisi n'ubutungane ari nibo baca babandanya iyo dosiye.
Iyo bavuze ko nk'ugwaruka go mu mugambwe CNDD bwitwa imbonerakure rimwe na rimwe rinyuzamo rugakora ibikorwa by'abajejwe umutekano, mwebwe ntibibatera amakenga?
Ibyo ababivuga ntituzi iyo baba babikuye, ariko ijo twavuga cyo nuko ari kinyoma gihanitse ruriya gwaruka mumeza hitiye kuva haraciye iminsi bagwambika ibara bakaruvuga ko rukora ibi gwica abantu ruko ivyaha nibi 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 ariko no kubwira dewe nk'umuvugizi w'igipolisi igipolisi ari cyo kiba kiri ku rubuga arico gitabara abantu arico gifata aba bariko barakora ibyaha bitandukanye abafatwa sabo abantu bakunze kuvuga simvuze yuko bose muri bo ari atamuntu yoshobora kubaho ngo akore icaha ariko agikoze abagikoze gwasko kiyo nawe nyina fatwa mu bandi kagaheza gakore bidose cyo kimwe nabandi abavuga yuko ruri yagwaruka hari giheru rusubirira abari umutekano canke bagakorana nabo muri bijya bikogwa nakubwiye by'ubuhinga nibinyo nikinyoma cyambaye ubusa
muravye uko byifashe ku rubuga mubona ugwaruka rusenyera ku mugozi umwe mu guhagararira cyo kibazo cy'umutekano aho rubaye
nibaza yuko ubukumbure kubera izi ngwane za politike zabaye mu gihugu urasanga kenshi ingwane za politike zabaye n'ugwaruka rutazisiga inyuma kuko kenshi usanga ugwaruka arigo rukunda gushyira mu ngiro kwerekana mu ngiro ibyiyumviro biba biri mu bakuze kenshi rero iyo ugwaruka rutaragira icyo no kwita conscience yo kubona inyungu zago n'inyungu zo muri mu gihugu tusanga hari hakatirikanye nico gituma usanga rimwe rimwe harahumva ngo rwaruka rwashimamiranye kubera rudahuriza kuvya mu kuvyimigambwe haraho duratuvyumva haraho dushika tukumva ngo rwaruka rumwe bavuga ngo nibwo ngo rwagiye imbere ngo mugufashe by'umutekano ngo runi ngo ntibarushizemwo ndetse twagenda twumva n'ahandi kumva ngo bamwe ngo bahamagaye ngo baje mu kuba rusange ngo abandi ntibagiyemwo ibyo turabikurikirana hafi hari naho turiko twagize icyo twita system de dialogue turiko turakora makomine amwamwe aho ugwaruka ruganira hagati yago ugwaruka ruri mu mugambi k'ubutegetsi utari mu mugambi k'ubutegetsi bagahara kuri ibyo bintu by'umutekano n'ingene aho rubaye rushobora gusimata umutekano kenshi turamaze kubibona kenshi urumva ko runavuga yuko bakuru bago ari busanga bihagaze ko gogo urabona yuko ruronse inyigisho nziza ugwaruka gweretswe urabona yuko gushobora kugira icyo rushitse ko tutariyo rutagize rutakurikiye abanyepolitike
biravugwa yuko hari urushobora kuba rukumira urundi canke hakaba no gwikumira ibyo nado mumaze kuvyumva
nk'ibyo ibyo yaho ndakubwiye tugize iminsi tugirisha ibyo biganiro dialogue hagati y'ugwaruka birasokorukamwe bamwe barabwira ati iyo haje iyo haboretse nk'ubuzi nk'ugwaruka rutari mu mugambi k'ubutegetsi urakubwira ngo ndetse twe muradukumira ubuzi tumenya niyo butangirwa tica tumumengo twakumiriwe nituko tumengo mu gihugu iwacu amategeko ntadufata co kimwe bakavuga ati iyo habaye nk'ibivugwa rusange ati rumwe ruba bamwe baragenda abandi ntibagera ati mugenda mwambaye impuzu z'imigambwe canke abandi ukamengo baciye bikumira canke ati iyo habaye vya bintu vya siporo bakagira za haruga ngo rugenda ruraririmba indirimbo zikomere zitera ubwoba abandi uriko bariko baraganira urumva neza yuko ahanini uzavuga yuko abanyepolitike muri rusange urumva yuko aribo bakwiye gutora umuti canke no kugira n'ugwaruka rushobore gufata intumbero nziza kuko ugwaruka twarabonye yuko ruraganira hagati yago ubona ko iby'igihugu bashobora gutinda bakavyumva kumwe
iyo bishitse hagati y'ugwaruka rw'imbonera kure n'urundi gwaruka rw'iyindi migambwe bagashamirana abapolisi ngo mu kubanguranya hari igihe bahengamira ku ruhande rw'imbonera kure
ibyo sivyo navyo nyene bivugwa na bamwe bavuga ivyo vya mbere bari kuravuga uno munsi twogenda mu busho butandukanye bwa bw'igipolisi canke bw'amaparake wosangayo ubwo gwaruka uri kuravuga rw'imbonera kure ruriyo rupfunzwe ku byaha bitandukanye bakoze bajya abantu rero bishyitse bakagwana ubwa mbere hoho umuntu agwanye n'uwundi twe nta mu gipolisi nta narimwe cigira kibanza kuraba ngo uyu muntu yari mu ishyirahamwe iri n'iri rya politiki ari uyu n'uyu wa politiki igipolisi kiraba ko hakozwe icaha aho umuntu yakubise uwundi akamukomeretsa akamuvuna igipolisi kigenda gifata uwo muntu yakoze ibyo bintu gihana icyo caha cyakozwe ntigenda kiraba ngo uyu ngo ava muri umugwi wa politiki canke uriya kandi nawe ntashobora no kwisigura avuga ivyo kuko arabizi yuko ivyo batigera babira ata muntu n'umwe ata mugwi n'umwe urekuriwe gukora ivyaha bitandukanye
hari ico kogwa kugira ngo ugwaruka gose gwiteho umutekano aho rubaye ntihagire abiyitirira umutekano ngo bakumire abandi kandi ntihagire n'abikumira mu gikorwa cyo gutunganya umutekano aho babaye
hariho ijyamizwi y'amaho ihurikiwemo na bose jeje umutekano twarateye akamo yuko abantu bose boyijamo kandi rwaruka rafite mbere nibice washaka bashaka yuko baba bafise muri iyo migwi rero utikumiriye abatikumiriye abatikumiriye barajamo wikumiriye nawe nkombure hari n'igihe ataravyumva baraza bakamurindira gushikazo vyumva akegera abandi ni kuvuga rero yuko bari muri urya mugwi bose nta uraba ngo aba bantu bava muri urishira hamwe iri canke mu mugunu wa politike babara abantu bagiye hamwe kugira ngo bafashe batere agacumu kubumwe mu kubungabunga amahoro n'umutekano
harigeze kuvuga amabariyeri mu makariti ya mwamwe y'abantu bagerageza kugira ngo bateramire umutekano wabo umenya ku ruhande rw'igipolisi amabariyeri mwara yagwanije
twara yagwanije kuko no gwanka karorero mu ngagara niho vyigeze kuvugwa cyane aho kuri ayo mabariyeri ahubwo aho guteramira amahoro n'umutekano aba bayariko baca bategera abantu bagaca baraba babandi badahujije ivyiyumviro badasangiye ubwoko bagaca babakuraho kugira babagirire nabi urumva rero ntiyari amabariyeri yo guhumbatira amahoro n'umutekano ahubwo yari amabariyeri yo guhungabanya umutekano nico gituma ubushikiranganji bwafashe ingingo yo kuyahagarika mu Burundi bwose
imbega mwebwe mu mashyirahamwe adahanira icyaha vya politike uruhara rwanyunuriye kugira ngo mufashe ugugwaruka kuba koko inkingi zihagarariye umutekano aho rubaye
ubwa mbere kugira shore kuba guhagarara umutekano twe tugwigisha yuko ugwaruka rukwiye gufatana mu nda ugwaruka ko ariyo nkingi y'igihugu nirwo rufise ingufu ko ingufu zago zoba izo kubaka izo bizo gusambura hanyuma ugwaruka tukarusaba yuko imigenderanire bogiranira n'abanyepolitike baba ari ku butegetsi cyangwa mu ntwa nuko babereka ingene baturi nyishu ku ngorane z'igihugu n'ingorane zago bakamenya imigenderanire ntibi yo kuja gushikira umunyepolitike kugira ashike ku nyungu ziwe abakoresha nk'ibikoresho hanyuma cumenga abahamagaye ngo abanyotorere ko inuze bumve neza yuko imigenderanire ari mbega ufise ihe migambi uzoyirangura gute kandi bagaca bagico bita vigilance citoyenne mu gukurikirana iyo migambi ikurikiraja mu ngiro uri karakwemera ati ego naho tugushigikiye mugabo zotwehinya ingene imigambo zoyishira mu ngiro bakumva neza yuko gukurikirana ibiri kubera mu gihugu kugwaruka sibibi no kubikurikirana mu gihugu uti mbega wewe ko wigize umunyepolitike ufise inyishu izi kubibaza hanyuma ikintu cyo turuhanura nuko hari ibibazo ico bita ibibazo bategereza gusangira uko bari mu migambwe iba yo ku butegetsi cyangwa itari ku butegetsi nk'ibintu byo gukingira amatungo y'igihugu kurwanya nk'ibintu by'igiturire ibyo tubabwira ngo aruka ibyo bitegeza kubaraba mwese kuko uri karanyuruza itunga ry'igihugu ariko agucicho kuko iryo tunga ryo ryoteza imbere ryo kubatsa ishuri ryo kubatsa barabara ryo tumye umugwiza atunga yiniza amafaranga mu gihugu bategeza rero kuri ibyo sho bitare defi nk'izo zijanye n'igiturire bategeza guhagurukira rimwe bakabishyira bakabiharanira hamwe ikindi bategeza kuraca umutekano nuko uwo mutekano ari umuntu aje kuwucungera bakavuga yuko ugwaruka rukwiye kuja kuri ugwaruka rudakwiye gusubira abajeje umutekano abajeje umutekano inzego zizo tugakora akazi kazo ugwaruka ruparatisipa mu kuvuga muti guha inkuru umujeje umutekano ati nyabona hajya hari ibi n'ibi n'ibi hari ibi n'ibi mugende mu birabe aho babafashije
none ibyo byo gusubirira inzego zizo umutekano hari aho bihora biba
uya nuko tugenda hamwe hamwe kumva baravuze ati hari ugwaruka aha naha naha rushobora kuba rwabyashe tukumva ngo nirwo ruri kugwara irondo ngo nirwo rwahagaritse abantu birashika hamwe hamwe urumva nuko acavuga ati bariko barabikora ngo ku neza y'igihugu mbwa iyo umuntu ariko arakora ikintu ku neza naho cyo ari ku neza y'igihugu mu mategeko atari we yari yabirekuriwe iyo habaye ingorane cyo bita rezabi bice bigira indi sura
Faustin Kumana urongoye parseme ndagukengurukiye
murakoze cyane
Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje w'umutekano n'igipolisi cy'u Burundi ndagukengurukiye
nanje ndabakenguruki
urakoze nshimire nawe wahisemo gukurikirana ikiyago cha politike ntorere kazoza Jerome Niyonzima ndi muranirwe mu banyu no mu vyanyu naho butaha
nisho teze ijwi rya Amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro n'amakuru twa twati kuri isaha ibiganiro byo kuri isaha rero niho bigarukiye mwari kumwe na Fidel Niyongabo kuri mikro washize hamwe ibiganiro mifatu ari maskarara tubisubiye kandi kubifuriza kugira umunsi mwiza wa Noel ubanyu no mu miryango yanyu.